Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabaha ikaze nchuti bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe. Turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 14 Ntwarane umwaka wa 2022. Amakuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo ngurunguru zikurikira. Ingingo yo kubuza amapikipiki, amakinga na tukutuku gukorera mu gisagara cha Bujumbura ngo biboneka ko yafashwe gihutihuti hatizwe ingaruka zayo ku butunzi bw'abanyagihugu no ku gihugu muri rusange. Byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem, hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere ari kumwe na Gabriel Ufyiri arongoye ishyirahamwe rirwanya igiturire Oricom. Ikiganiro cyaciye gihagarikwa n'igipolisi kigeze hagati, muraza kuvyumva murano makuru. Abanyeshuri babiri nabo n'umwigisha kuri lise ya Musema iri muri komine Butagandwa mu ntara ya Kayanza baritavye Imana kuri uyu wa Mungu bivuye kusanganya y'imodoka y'ishure bari baje bava mu ntara ya Cibitoke mahiganwa y'umupira w'amaguru. Naichuka kiri kukirabandanya mwishengero Izebu muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba kuri uyu w'Imana amasengesho yarahungabanye bivuye ku bakristu biyamirije imikwa ry'abavuga butumwa barenga 60 bakaba bimitswe na pasteur wa mbere w'iryo shengero Labani Barankunda yakuwe n'inama inararibonye iryo shengero imwagiriza amakosa. Ido ni ido jano makuru ni mukanya ndasubiye kuba ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemwo radio Nzamba agateka kawe. Duherano makuru kuri inkuru ivunaguye ijanye n'umutekano muke. Hari umukenyezi yaraye yishwe anizwe ku mutumba Buramata ni muri village ya mbere muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Abanyi co kimwe na bamwe muri uwo muryango basanze mu gatondo kuri no wa mbere umwana ari kararira wenyine mu nzu, basanga uwo mukenyezi yapfuye baca baratabaza. Nta kanya kahaciye umugabo wiwe yari yahunze yaciye yishikana muri komisariya y'igipolisi ibubanza. Hafashwe kandi abantu batatu bakekwa ko ico caha bo mu muryango uwo mugabo, kuko ngo bari bateramanye gushika masaha 8 y'ijoro nkuko vyemezwa n'umukuru mutumba wa Buramata. Inkuru ijanye n'impanuka, abantu batatu baritavye Imana
abarenga 20
barakomereka ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana, bikaba byaturutse ku isanganya ry'umuduga ryabereye muri komine ya Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Muri abo bitavye Imana harimwo abanyeshuri babiri n'umwigisha bo kuri lise Musema iri muri komine Butagandwa mu ntara ya Kayanza. Abanyeshuri baherekejwe na bamwe mu barezi babo bari baje bava mu ntara ya Cibitoke mahiganwa y'umupira w'amaguru bise Umwizero Idonido na Josephine Johnson Nkunzimana.
Amakuru ashikirizwa na bamwe mu bari muri uyu muduga wo mu bwoko bwa Fuso usanzwe ari uwishure ryisumbuye rya Musema ryo muri komine y'Indero ya Butaganzwa, ngo hari mu gihe abanyeshuri bo mu mashure shingiro muri iyo komine bari bavuye gukina umupira w'amaguru mu ntara ya Cibitoke, niho bageze muri komine Bukinanyana amafire yankiye umudereva mu gihe bari bageze ahantu hamanuka iyo modoka yaciye igwa. Ubwo nyene hatahita Imana umwigisha yitwa Jean Nzokiranevye n'umunyeshuri yitwa Cedric Uwimana. Harakomeretse abanyeshuri 77 muri bo 6 bakaba barababaye cyane. Izo nkomere zikaba zaciye zinyarukanwa kwa muganga bamwe mu bitaro bikuru byo mu Kayanza abandi mu bitaro by'Indora muri komine Bukinanyana. Mu nyuma yaho abo babiri bari bahejeje kwitaba Imana, haramenyekanye ko hari n'ubwira gatatu bari bakomeretse nawo nyene yavuye yitaba Imana. Amakuru dukura muri iyo ntara ya Kayanza amenyesha ko umudereva yaratwaye umuduga yari wari wakoteshejwe bamwe bita abapike mu buyobozi bw'Indero bwa Kayanza bakavuga ko bwakiranye umubabaro ntangere iby'iryo sanganya, kagira ko batanga icyizere ko abanyeshuri bakomeretse bose amagara yabo ariko arakurikiranwa n'abaganga mu bitaro bikuru bya Kayanza, kandi ko nibamara gutora mitende bazoca basubira mu miryango yabo hanyuma babandanye gukurikirana ibyigwa nk'abandi.
ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara, bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara, harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanaka mu mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Abantu babiri bo mu muryango umwe baba ku mutumba Rukago wa komine Gahombo intara Kayanza bavungiwe mu bohero rikuru rya Mimba kuva kwa kane w'indwiheze. Bari bamaze indwi zibiri zirenga baranyurujwe atawuzi irengero ryabo. Vyaha bagirijwe n'abacamanza bo muri parke y'igihugu ya Mukaza imbere yuko barungikwa mu bohero bifitanye isano n'amafaranga barungikiwe n'umuntu w'inshuti yabo aba mu mahanga. Abacamanza muri parke babagirije ko ayo mafaranga ari yakoreshwa mu guhungabanya umutekano. Ibyo abegereye umuryango wabo bamerera kure bagasaba ko abo bantu borekugwa kuko bapfunzwe bazira umwikego gusa. Ni inkuru tubaza Josine Kaze.
Abo bantu babiri bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuwa kane w'indwi iheze ni Yvon Ascension Ishimwe n'umuvyeyi wiwe Prisca Minani. Amakuru atangwa n'abanyagihugu b'i Gahombo avuga ko Yvon Ascension Ishimwe yari yanyurujwe ku mugoroba w'igenekerezo rya 24 uhuhuma uwo mwaka akuwe ku mutumbi wabo mu Rukago. Yari yafashwe n'igisongerezi mu gipolisi bita Docor ari kumwe n'abajeje intwaro kuri uwo mutumba. Bararondeje aho wabo yoba afungiwe barazeruka. Igenekerezo rya mbere ntwarane mu mwaka umuvyeyi wiwe Prisca Minani agiye kubariza ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza aho umuhungu wiwe yoba afungiwe. Nabo nyene ntiyatashe, yaciye afatwa nk'unyurujwe ajanwa gufungirwa ahantu hatashotse hamenyekana nk'uko ayo makuru abandanya bivuga. Uko ari babiri basubiye kuboneka kuwa kane uheze tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu muri parke yegamiye sentare y'igihugu ya Mukaza. Amakuru atangwa na bamwe mu bacamanza bo kuri sentare ya Mukaza avuga ko bagirije Yvon Ascension Ishimwe ko akorana n'imigwi ihungabanya umutekano ngo kuko kuri konte yiwe haciye ko amafaranga angana n'imiliyoni 3 mu mafaranga y'amarundi. Aya mafaranga bavuga akaba yari yarungitswe n'umuntu adasanzwe aba mu Burundi. Aya makuru abandanya avuga ko Yvon Ascension Ishimwe n'umuvyeyi wiwe Prisca Minani bisiguye bavuga ko aya mafaranga arayo bahawe n'inshuti iba mu mahanga nk'umutahe wo kwiyungunganya narijya Yvon Ascension Ishimwe yiga muri kaminuza y'igenga Université des Grands Lacs i Bujumbura. Abegereye umuryango wabo bariruhukije basubiye kubona babo bakamenya naho bajanywe gufungirwa. Bavuga ariko ko ibyaha bariko baragirizwa atafatiro bifise, bagasaba ko borekugwa kuko bariko bazira umwikeko gusa. Radio Inzamba ntiturashobora kuronka umushikiriza manza Alex Banjatuyaga arongoye parke ya Mukaza ngo agire ico ashikirije kuri ivyo byagirije abegereye umuryango wabo bantu babiri bavuga ko bidafashe.
Josine Kaze urakenuye hari umupfasoni afunganywe n'abahungu biwe babiri araciye amezi abiri mu bohero rikuru ry'Imurambya. Abo muri uyu muryango bakaba bababajwe no kubona muri ayo mezi yose ababo batarigera barengutswa imbere ya sentare ngo ibumvirize. Uyu muryango ukaba wagirizwa kugarariza ishingwa mu ngiro rya sentare y'intango yo muri komine Rusaka mu kugabura itongo. N'inkuru ya Trifine Kani wabo.
Amakuru ava ngaho mu Rusaka atumenyesha ko abo bantu ko ari batatu bagirizwa kuba baragararije ishigwa mu ngiro ry'ingingo ya sentare y'intango yo muri komine Rusaka ifatiye ku ngorane z'amatongo wubakanye n'uyo mufasoni yari afitaniye n'uwo bavukana. Ayo makuru akabandanya avuga ko iryo tongo sentare yahavuye irigaburira izo mpande zose ko ari zibiri kandi atangorane vyateye. Icatangaje abo bo muri uyo muryango nuko sentare yaje gushira mu ngiro iyo ngingo kandi batabimenyeshejwe baca bagirizwa kugarariza ingingo ya sentare batabwa mu munyororo. Umwe mu bana bo muri uyo muryango akaba atangazwa no kubona abiwe bamaze ayo mezi abiri mu ibohero batarigera barenguka imbere ya sentare ngo ibumvirize.
ikintu kitubabaje nuko ama nabo tuvukana bavundiye mu mpimba atakintu na kimwe atamuntu bakubisa atamuntu numwe bishye hama badupfungishije ubu tubyumva batubarira yuko udupfungishije ni jambe skima satyani man ariko numva ubu ngo ntituburana nuwe ngo tuburana na sentare ngo kuko bagararije sentare ngo sentare niyo bagararije ngo sentare niyo baburanye twararindiriye sentare yobaburanya atamuntu bakubise tagizene ikibapfunze ngo nuko bahagaze ku ibango gusa kugeza n'ubu ntibigira basambishwa baraho nyene muramze bagira bahakwiza meza abiri barahakwija meza abiri mbere baringira basambiye
abo muri uyu muryango basaba ko ubutungane bworekura babo kuko ataco bariko barazira atarakarenganyo kuri ico kibazo uruganda rwa radio inzamba agateka kawe nirurashobora kuronka umushikiriza manza mukuru wa Republika mu ntara ya Mwaro
Trisine kani wabo nawe urakenuye amasengesho yahungabanye mashengero yose ya Ezebu akukira misiyoni ya Nyanzarake muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba kuri w'Imana byavuye kuyamiriza yinjizwa mu mabanga bavuga butumwa barenga 60 bikozwe na pasteri wa mbere w'iryo shengero Rabani Barankunda yo nawe yaheruka gukugwa mu mabanga yiwe n'inama y'inararibonye muri iyo shengero ariko aguma ashigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo komine ibyo nido na Beni Axera Kana
aha hari kuri wa Mungu aho abakirisu bari bazindukiye rimwe mu mashengero hinyanzarake mu myerekano yo kwiyamiriza uburongozi bwaryo abo bakirisu b'iryo shengero Ezebu bavyukiye ku mashengero yose akuka iryo dini yo muri komine Nyanzarake bitwaje inyandiko ziyamiriza home pasteri bavuga ko ari kagomba gusambura iryo shengero inyandiko bari bitwaje zashigikira ibyafunditswe n'abungere aho inama zibiri zose zafunditse ko abarongoye misiyoni Nyanzarake bahagarikwa mu mabanga iyo myiyerekano yakozwe ku mashengero yose akukira iryo dini ikaba yakomeye cyane cyane ku mashengero ya Muyange ya kabiri Mvugo Kiderege Mugerama Kabonga na Nyamugari Binaganyi ibintu bikaba byari bikomeye kuri Muyange ya kabiri aho hari hitavye pasteur wa mbere Rabani Barankunda na mustanero wa komine Nyanzarake Goreti Rankunda aho hakaba hahavuye hakomerekera abantu batatu hahagarikwa 9 mu bari ngaho biyamiriza imikwa ryabo bayoboka pasteur Rabani Barankunda baraheza bajanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi ngaho Nyanzarake
Arumba ntori komine yahunze nonante rwisi niwe yari umwungere wa mbere wa Ezebu acaja mutarira baramutarira mu minsi iheza rero yagiye Nyanza atari bashe bareka amakuru yose akuri umwungere kuri bamutiriye ngo ntibyaciwe amategeko kwa mungu wahera harabaye inama atara guhura abapastori atara abapriza abapriza rero niyo migongo yo kumuyamiriza we n'abapastori bandi yasubirije
Mu bahagaritswe muri iyo myiyerekano harimo umukenyezi afise imbanyi amagara yiwe ngo akaba yifashe nabi nk'uko amakuru avanga ku Muyanga bivuga ayo makuru nyene yemeza ko abakirisu hamwe bagiye batwaye intebe n'ivyuma vyo kuririmba abakirisu b'iryo shengero bakaba bavuga ko batarota bemera kurongorwa n'uwo Rabani Barankunda asanzwe yahagaritswe mu rushengero n'inama y'abapasiteri ku rugero rwa 95% n'abagize inama y'abapasiteri bose hari ku munsi wa 6 igenekereje 5 uku kwezi uwo nawe bukeye akaba yaciye yimika abandi bapasiteri hamwe n'ababwiriza 64 inyuma yo gufuta abo bari bamuhagaritse mu mabanga bose izo ndiyane ziri mu rushengero Ezebu zikaba zatanguye muri Munyonyo umwaka w'2021 haraciye hafi amezi 3 abapasiteri 4 bafungiwe mu ibohero rya Rumonge bivuye kukwiyamiriza ihonyango ry'amategeko agenga urwo rushengero
uruganda rwa radio inzamba agateka kawe rwarondiye kuri telefone Goreti Rankunda mustanero wa komine Nyanzarake ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure
hari umukozi akorera ikigo cy'umuhari w'abaskuti muri komine Matana mu ntara ya Bururi ariko aratotezwa n'uburongo ico kigo ngo yafashwe n'inzego z'umutekano ayo Matana ku genekezo rya 10 kuno kwezi arapfungwa ibwa amafaranga yari afise telefone n'igikoresho cy'akazi ibyo byose ngo byaturutse ku isuka yatiye abo yayirungikanye ntibayisubiza atinya ko bashobora kumwirukana batanamuhenze amafaranga bamufitiye yababa ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi n'inkuru ya Vanessa Muhiteka
inkuru zitangwa na umuryango wa Kwizera Jean Marie araririza mu kigo cy'umuhari w'abaskuti imatana zivuga ko imbarutso yitotezwa yavuye ku isuka yatiye umukozi w'urongoye lise matana ngo yayirungikanye umuntu adandariza muri iyo nzu y'abaskuti ntiyayisubiza acayitiza abanyeshuri ba lise matana abanyeshuri aho kuyitanga ku baskuti baca bayijana ku muyobozi ajejwe uburaro muri lise ya matana nawe aca arayigumya ngo kubera abo banyeshuri bamutereye isuka abwiye umuyobozi wa lise matana ngo amutunganyirize aca amubwira ngo nta kuri afise ngo kandi akiri umuyobozi ngo ntibikunda ko abandanya akorera ku baskuti kuko iyo nzu y'abaskuti iri mu bigo bya lise matana itotezwa ryaciye ritangura ajabona abaje bavuga ngo naba OPG baza mu ijoro ryo kuwa kane itariki 10 z'ukwa gatatu w'2022 baramuboha bamukubitisha inkoho mu mutwe no mu mugongo baca bamujana mu ibuhero nk'uko abo mu muryango wiwe babivuga umupolisi yamwakiriye ngo amufunge ngo yahavuye amutwara telefone amahiri 2025 nitoroshi yakoresha mu kurarira mu gatondo ko kuwa gatanu igenekerezo rya 11 z'ukwa gatatu 2022 baramurekuye batanamubwice azira ibyo bamwivye abisigayo izo nkuru zikavuga ko umushikiriza manza mu ntara ya Bururi ariwe yamurekuye uwo mukozi agatinya ko azohava yirukanwa mu kazi adahembwe agashahara kiwe kangana n'95% by'amarundi ku mugoroba wo kuwa gatanu itariki 11/03/2022 niho uwitwa Diodone batagira bukete n'uwitwa Nzo baca bahera uwitwa Pacifique batagira mu kirisho bamubwira ngo amukubite kuko uwo Pacifique niwe bahaye ifunguro ryo rwaho yarariza mu ngo aze aharirire mu gihe harimwo ibikoresho byiwe kandi atashikije inzu yahora ararira ngo yabwiye Pacifique ko hakiri ibintu byiwe icyo yakoze yaciye amwaduka n'amahiri amusigari karavirirana agiye kukazi gutora ibintu byiwe ngo yagiye abona abapolisi bamufata baje kumufungira mu gasho ka komine kandi ari karavirirana uruganda rwa radio inzamba nitwashoboye kuronka n'indamutsa Diomedes arongoye lise ya matana kugira ngo agica bivuga ko ika n'urongoye ikigo c'abaskuti aho nyine nitwashoboye kumuronka
turashimiye Vanessa Muyiteka reka tumire amate gato mukanya cyo turandanya n'amakuru twabateguriye
inzamba
ingingo yo kubuza amamoto amakinga na tukutuku gukorera mu gisagara cha Bujumbura irimo akarenganyo kagaragara kubikorera utwabo bivugwa na Faustin Ndikumana rongo ishyirahamwe Parsem yemeje gukangurira abarundi guhindura ingendo hari mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri uyu wa mbere bari kumwe na Gabriel Ufitira rongo ishyirahamwe rigwanye igiture Olicom bamenyesheje ko iyo ngingo iboneka ko yafashwe hatizwe ingaruka zayo ku butunzi bw'abanyagihugu no ku gihugu muri rusangi kurikira Faustin Ndikumana
batere cyane amanama yatumwe ko yo kuza gusigura ibyijya ngingo twarayakurikiranye turayajamwo mugato tubona ko hari ibazo byinshi bitashe bitarunkenyisha yerekana ko ijya ngingo rero ishobora kuba yafashwe gihuti huti umuntu atarabona neza ivyayo ko barabona neza yuko ibibazo byinshi bitaronse inyishu muri bajya bari baje kubisigura ubu abantu bashobora kwimbira nk'umuntu yafashe nk'imiliyoni 10 akihemvesita mu kintu mugabo mu kugishyira mu busa bikaba uwo mwanya nyene turiko turashaka kuja mu iterambere turiko turashaka kuja mu iterambere kandi urumva n'umunini ngingo irimo intuzeyi nk'akarenganyo bakavuga ati amashyirahamwe ya leta abandanya akoresheje ibyuma mu buzima bwa misi yose nimba ari rezidezo ikoresha izo moto mugishira hamwe nka interbank ari privé ishire hakoresha moto canke iyindi ndo ishira hamwe gikorera utwabo ntiri koresha ba moto mbwa leta na administration bakuma bazikorera none bo kubabona ko zikenewe aya ni mashira mwe atazikeneye hanyuma rero hakatore hari ibyo tugira dusabe rero bishobora gukogwa kugira duterere leta twe tutire uterera leta
iyo nama ntiyashoboye gusozerwa kuko igipolisi cyavuye cinjira aho yariko irabera ku biro by'ishyirahamwe Parsem bamenyesha ko yohagarara kuko ataruhusha basabye amenyesha makuru baciye bahitana ibikoresho byabo barataha
umuntu hava yibaza yuko twebwe turiko turagwanya ingingo leta yafashe mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo
the security The security in the box.
Maronez. Aza kwa kutoa shimo mukuru mushikira nganju kwenye kati mugi huu.
Arumisha mufisa.
Murakoz. Turangiriza n'amakuru twabateguriye mu byerekeye inkino ihiganwa ry'u Burundi umupira w'amaguru risigaje inkino zitandatu ngo rirangire bumamuru iracari mu kibanza ca mbere ikaba isumbya Atletico New Oil amanota abiri. Muri basket naho inkino zo kurondera imigwi zokina ihiganwa ry'u Burundi bwose hari haramutse akinwa inkino zo ku munsi w'indwi, urunani ruri mu kibanza ca mbere, Dinamo nayo mu kibanza ca nyuma. Inkuru dushikirizwa na Valeri Mucho.
Izo nkino za basketball ziriko zigana ku musozo zirerekana ko muri urwo rukino mu Burundi hahindutse byinshi. Urunani ruhabwa amahirwe yo kuzotwara iryo higanwa ry'uno mwaka ryimirije rwatsinze muzinga amanota 110/72. New Star itsinda Gymkhana rigoranye cyane ku manota 78/72. Lizipo yatsinze Dinamo ku manota 65/55. Kene nayo itsinda Mutanga United ku manota 80/70. Imigwi ya Dinamo Muzinga na Mutanga United ishobora kutazitabira iryo higanwa rya FIFA Basketball League akaba ari ubwa mbere rizoba ritunganijwe. Mu mupira w'amaguru naho kundwigira iya 24 y'ihiganwa ry'u Burundi bwose, Top Junior yatsinze Flambeau de l'Est ibitsindo 3-0, Vitaro itsinda Bumamuru ibitsindo 2-0, ni navyo kandi Rukinzo yatsinze Musongati, na Flambeau du Centre nivyo kandi yatsinze Messager Ngozi. Bondi Sport Dynamique yatsinze Royal ibitsindo 2-1, nivyo kandi Rekoko yatsinze Buja City, Aigle Noir yatsinze Kayanza United igitsindo 1-1, Olympic Star na Atletico New Oil imigwi yose y'imuyinga ikaba yanganyije ubusa ku bundi. Bumamuru iri mu kibanza ca mbere ikaba isumbya Atletico New Oil ya kabiri amanota 2 gusa. Kuri uno w'Imana niho hasozegwa ihiganwa mu gisagara ca Bujumbura inkino zo gukurakuranamwo muri rugby mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko no hagati, intambwe ya mbere yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe c'isi yose. Inyuma y'izo nkino igihugu ca Cameroon nico cabaye ica mbere mu bagabo, u Burundi buba ubwa kabiri, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iba ya gatatu. Mu bagore Zambia yatahukanye ikibanza ca mbere, Cameroon iba ya kabiri, u Burundi nabwo butahukana ikibanza ca gatatu. Ibihugu bibiri vya mbere nivyo bizoca bibandanya amahiganwa. Abagabo bazohurira muri Uganda, abagore nabo bahurire muri Tunisia. Izo nkino zikaba zitegekanijwe kuba mu kwezi kwa kane. Tuhamenyesha ko ibihugu vya Congo Brazzaville, Chad na Centrafrique bititavye iryo higanwa.
Arakoze Valeri Mucho, ningaha duciye dusozerera n'amakuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwazoteze yomi. Bagenzi banje bayotorokanije ndabashimire, Jean Marie ndabashinze, nayabashikirije ndabasezeye, nkaba ndabifurije kororanirwa ngaha iwanyu.